I feel you inside is okay, feel you. I feel you inside is okay, feel you.
Relax on the pain.
If I fall, I should make can't deny to marry you. If I surrender, oh, my heart is there for you. Atiwe perezo mutima gwawe, oyukurama tugawe. Oguro tugambo turunji kuruganto boyo mutima gwanje. Onkore chia nuro kwa nanjiriza kwa moyo wanje. Okumbe rukundo yanje, ojirindo muyaga gutajitwara. Ukabanka beri jenda, aburukundo yabe kura neshuma. Yavire nibukuma, okebuzo mushumbi gwagitire. Utantire nshabari, umutima gwanje ukaguhera. Arukundo yanje katika bakate ko butibu bakijuza. Manya rukundo yawe, entwaza ngotine kantu. Insho zintemba nisho, mani njoko anyu wizuwera. Abataka bacatureba, murukunde yaba yarenga. Abandi bacambuza, ntumure cyo mutima kagutwara. Kanunu tora rukundo yanje, orete yawe jutu nari. Amisho ganje, abandi gariba negarerera. Tura kamuraga, kakume rukundo yanje utarindeka. Omuzi wanje, okumoza nire kumwirere. Leba rukundo ya nunu, omokikuru n'umuguru sikuberwa je. Ujondarire, wishungure ronzanire. Ubuhama nkubarire, nemitwijo nkutwijire. Ehe, omwana uri murundi, nomezo rukukikiba. Nibi biruta inshyi byaba, akuba umutima gubukwe yuba. Manya rukundo yawe, entwaza ngotine kantu. Insho zintemba nisho, mani njoko anyu wizuwera. Abataka bacatureba, murukunde yaba yarenga. Abandi bacambuza, ntumure cyo mutima kagutwara. Nemisa, never give them time to touch your body. What do you want? You want money? Kamuni ya bebe iki you dola. You take money and you save malala. Kabitu sino you nola. Leave my heart is there for you. Get inside and you close honey, yeah, yeah. Ogomurunji no ushaba twezi. Rukundo yawe nenyozi ya kamizi. Ombone chera kenyo nyozi. Ichiriza ndembe koto twizi. Iyo wichiburu zizi. Nije kunde jenezo kwanzi. Manya rukundo yawe, entwaza ngotine kantu. Insho zintemba nisho, mani njoko anyu wizuwera. Abataka bacatureba, murukunde yaba yarenga. Abandi bacambuza, ntumure cyo mutima kagutwara. Sawa sawa, ladi pozo rex panda biti.